Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ili labandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Mwiboneza nshuti mwese turi kumwe kuri umunsi wa Mungu itariki 20 y'ukwezi kwa gatatu mwaka 2019 muri kumwe na Frederic Nkurikije.
Sinari zarangu yenzu byinshi cyane. Nako mu byo yari ihaye kurangura byinshi byarakoze.
Uyo ni Dr. Jean Minani mukuru urunani Senare de rutavuga rumwe na leta y'u Burundi. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye abantu 42 bari mu itsinda ry'abayisilamu 40 baregwa ibyaha by'iterabwoba bambitswe izina na Sentare Nkuru yo mu Rwanda iburanisha ibyaha byambukira imipaka. Ikiganiro cyerekeye amagara y'abantu hamwe n'ikiganiro kwa Nyaburunga turabigaruka ko mu kanya kari imbere. Runani Senare de ruvuga ko rwiyemeje kugarukana demokrasi mu Burundi no kugwanira iwahizwa y'amasezerano ya Arusha. Rurashima intambwe rwashitse ko kuva rutanguye uyu mugambi mu mwaka 2015. Umukuru urwo runani Dr. Raminani yaganiye na Frederic Unikije. Mu majambo make mu nama mwagize n'intumbero shasha mwahaye urunani Senare de mutubwire ibikuru ibintu bikuru biri muri iyo ntumbero. Muzoja matora kumvise ko mushaka gutahuka mu Burundi muzoja matora mu 2020 mu runani Senarede.
Amatora igihe cyose azobera turashaka kuyajamo mu runani Senarede giriteka mugo ico twamba tuvuga n'ubu tukiriko zidushobora kuja mu matora adateguwe neza ameze nk'irya referendum yagizwe. Dushaka kuja mu matora twagadiriye ko tukayanonosa tukabona kujya zugenda atari amatora y'inkinamico.
Mwihweje imigambi mwari mufise mu gitangura mu 2015 gushika muri iki gihe ibintu mbona ko mwaranguye nibi.
Sinari zaranguye ibintu byinshi cyane. Nako mu byo yari ihaye kurangura byinshi byarakoze. Raba ukujo ijya ntwaro y'Ubujumbura imere ubu no munsi. Ubona ko ari intwaro aho umuprezida amara imyaka 4 adasohotse mu gihugu atahagiye. Uraba ubutunzi bw'igihugu cyo aho bugeze. Mu bintu bita nk'ibya demokrasi bya ya diplomasi twaratsinze urugamba
ariko imigambi yanyu ni kwa kuza umukuru w'igihugu kuva mu gihugu canke gukenesha Burundi.
Oya, twebwe twari kugira twereke ubya butegetsi ko bidashoboka ko bigira akagarama ruganda nk'uko mengo igihugu cy'u Burundi cyonyene. Ntabwo twipfuza gukenesha Burundi, turashaka ko Burundi butera imbere. Aho abakenesheje Burundi n'abari mu bavuga ngo babutwara nk'ibisuma, babutwara nk'abakinye nk'abacangero, ntibabutware nk'abakunda igihugu n'u Burundi. Raba amatagisi bari baca abanyagihugu, raba amakori birirwa barasaba abanyagihugu babajuragira, raba abantu bapfa, abantu bahunga uko byo bangana. Twebwe icyo dushaka ni uko tuganira, kandi imbera n'imberuka tuzoganira, nta yindi nzira.
Dr. Jean Minani umukuru urunani Senarede murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye Radio Ijwi Amerika.
Namwe murakoze.
Kumugoroba wo kuri uyu wa gatanu umucamanza muri Sentare Nkuru iburanisha ibyaha byambukira imipaka mu Rwanda yarambitse izera abayisilamu 42 ku byaha by'iterabwoba. Abo bambitswe izera bari mu itsinda ry'abayisilamu 40 bagirizwa ibyaha by'iterabwoba. Ni inkuru ya Eric Bagirubusa yaduteguriye, umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda.
Nyamani yafasha Asman atahamwa n'ibyaha bityo bakaba bagomba guhita barekurwa Uganda.
Uwo ni umucamanza asoma amwe mu mazina y'abantu 22 bagizwa be ku byaha by'iterabwoba bari bakurikiranyweho n'ubushinjacyaha. Mu gihe cy'umunsi wose imbaga itegereje kumva ibiva mu rubanza ubutabera bukurikiranyemo abasilamu 40 ku byaha by'iterabwoba byarangiye 22 muri bo bagizwa bere, maze urukiko rutegeka ko bahita basohoka mu buroko nyuma yo kubura ibimenyetso simusiga bibahamya ibyaha. Uretse aba 22 bagizwa bere barangajwe imbere na Shehe Habimana Yasini, hari n'abandi batatu barimo Mucyo Abubakar umucamanza yahamije icyaha cyo kubana n'abana nk'umugabo n'umugore, abahanisha amezi 6 y'igifungo n'ihazabu 200,000 y'amafaranga. Bivuze ko uhereye ku gihe bamaze mu buroko nabo barahita bataha. Umucamanza yahamije Nzaya Hamudi na Nsengiyumva Abdurahiman Ismail icyaha cyo kugira uruhare mu bikorwa by'ishyirahamwe rikora iterabwoba n'icyo kuba mu ishyirahamwe ry'iterabwoba. Abahanisha gufunga imyaka 10 mu buroko, icyo ni nacyo gihano kiremereye cyagaragaye muri iri tsinda. urukiko rwavuze ko bagize uruhare rukomeye mu gushaka abajya mu mitwe y'iterabwoba. Muri rusange igihano kiri ku bantu benshi nicyo gufungwa imyaka 5. Cyahawe abayisilamu 13 barangajwe imbere na Fundi Salim wari waritiriwe itsinda ry'abantu 40 yabahamije icyaha cyo kuba mu ishyirahamwe ry'umutwe w'iterabwoba. Ariko abagore 3 barimo Uwamahoro Zawadi bahamijwe kugira uruhare mu kongerera ubushobozi imitwe y'iterabwoba. Mu rukiko byari imvange ku bayisilamu bakurikiranaga isomwa ry'urubanza n'abaregwa, bamwe mu byishimo abandi mu marira. Ukurikije uko ibihano byatanzwe kuri buri umwe, bigaragara ko umucamanza yabigabanyije cyane ashingiye ku biteganywa n'amategeko. Mu baregwa hari abari basabiwe n'ubushinjacyaha gufunga ubuzima bwabo bwose, n'abandi bari basabiwe gufungwa hagati y'imyaka 33 na 37. Umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambukiranye imipaka, yavuze impamvu yamuteye kugabanya ibihano kugeza kuri uru rwego.
Ariko hashingiye ku itegeko ry'ingingo ya 47 n'itegeko ngengabihe ry'igihugu cy'amategeko, bakaba bagabanyirizwa buri wese agahanishwa igifungo cy'imyaka 5 kubera ko icyaha bakoze nta ngaruka zikomeye cyateje.
Uru ni urubanza rwatangiye saa 4 n'igice zo mu gitondo rugeza saa moya z'umugoroba zirengaho iminota mike. Abacamanza basimburana gusoma imyanzuro y'urubanza mu mapaje asaga 400. Rwari rumaze gusubikwa inshuro ebyiri kubera ubunini bwarwo. Uru ni rwo rubanza ruburanishijwe ku nshuro ya mbere ku butaka bw'u Rwanda ku mubare uri hejuru w'abashinjwa iterabwoba. Ukigera mu nkengero z'urukiko rwasomerwagaho urubanza, wahita guhabona ibimenyetso bidasanzwe ugereranije n'indi minsi. Umutekano wari wakajijwe bigaragarira amaso. Mu mpande zitandukanye uhereye ku marembo y'urukiko hagaragaraga abapolisi bahagaze babiri babiri baryamiye amajanja byibura, burimo afite imbunda nini n'intoya mu bwoko bwa masotera. Hanagaragaye abapolisi bakuru, inzego z'umutekano zambaye gisivili n'abashinzwe umutekano w'abanyururu. Uhereye ku wa mbere kugera ku wa nyuma mu baregwa bakurikiranyweho ibikorwa byo gushaka gushyiraho umutwe w'ingabo mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bikorwa by'iterabwoba. Iki mucamanza yakiburiye ibimenyetso gitera utwatsi. Baregwa kandi kwitabira amanama agamije kwigisha icengeza amatwara y'imyemerere y'ubuhezanguni bwa jihadi, intambara ntagatifu ya kisilamu ndetse no kurwanya gahunda za leta. Bararegwa no gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba. Muri rusange hafi ya bose barabihakana bakavuga ko nta bimenyetso simusiga ubushinjacyaha bugaragaza ko bari mu bikorwa by'iterabwoba. Bamwe bakavuga ko bakorewe iyicarubozo n'inzego z'umutekano zikabategeka kwemera ibyaha. Mu isomwa ry'urubanza urukiko rwavuze ko ibyavugiwe mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha bitera ugushidikanya gukomeye ku buryo bamwe babigizweho abe. Bimwe mu bihugu baregwa ko bagombaga kujya gukoreramo ibikorwa by'iterabwoba harimo Somalia ibarizwa mu mutwe wa Al-Shabaab na Syria ibarizwa mu mutwe wa Islamic State. Ubushinjacyaha buvuga ko hari abandi bantu babaga mu mahanga bakoranaga na bamwe mu baregwa mu gutegura ibikorwa by'iterabwoba. Hari igitabo bivugwa ko kibumbatiye inyigisho z'ubuhezanguni bwa jihadi cyasemuwe mu Kinyarwanda na Sheikh Mujyemagango wari ukuriye umusigiti wa Kimironko. Yuvuga ko yasemuye igitabo gifite umutwe ugira uti "Demokarasi ni idini kandi n'ubuhakanyi", yishwe arashwe mu ntangiriro za 2016 n'inzego z'umutekano. Abaregwa uko ari 40 batangiye gutabwa muri yombi mu 2016, hari bamwe muri bo bagiye baraswa ku ikubitiro bashinjwa gutegura umutwe w'ingabo ugamije iterabwoba, icyaha umucamanza yaburiye ibimenyetso. Nta n'umwe mu bahamwe n'ibyaha wahise ajurira ubwo urubanza rwa rukimara gusoma. Aha wagira ubusabe bw'indi Amerika, Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Kira
kira kira
kira ni kiganiro cy'urwaruka ku byerekeye kiza sida.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Guhindura ingendo mu muryango ni bumwe mu buryo bwotuma ababyeyi bafasha abantu kwirinda kwandura umugira wa sida. Ababyeyi yo muri komine Nyanzalake intara ya Makamba mu Burundi basanga ukwiragira abana ataguhishahisha biri mu bintu bituma bataja mu ngeso mbi. Baganiriye na Francine umunyeshamakuru iradiyo ijwi rya Amerika mu Burundi.
Umurezi ni nk'umuvyeyi, na cane cane iyo bigeze ku kibazo cyo kurinda abantu inyifato ituma batakaza amagara yabo. Kuri uyu murezi wo muri komine Nyanzarake, abubatsi bategerezwa kubitahura kugira izo nyigisho zishikire n'abana babo.
Kwebwe biradufasha cyane kuko ibyo ntibirawubatsi cyane ubutubatsi. Abubatsi rero bo biba baraba cyane rwose kuko ubwa mbere bafite amabanga abiri, ubwa mbere barubatse, ubwa kabiri nabo bakaba n'abarezi. Bamaze rero kuba bubatse kuganira ibijyanye n'ibyo mugihe wasida cyangwa ibyirondoka ni nkene kuregwa hanyuma kubona abarezi naho kuganira n'abarezi akunga kandi n'ababyeyi bashano kuganira abana babo cyangwa kuganira abo bigisha nicyo kimwe kuri biradufasha cyane
mu kuyaga n'abana nta kintu cyo kubahisha uyu mubyeyi ati umwana no kumwereka ibishobora kumushikira byose hamwe atokwitwara rika amagara yiwe binakenewe avuga ko yo mutekerera gakingirizo canke akakamugurira
cyewe mfite abana batandatu ndafite umwana umwe arafite imyaka 20 ivyo nivyo ntekereza kumwumvisha kuko ndamwereka ko mugihe yagenda gukora imibonano mpuzo bitsina ataragera kuba kugwiwe bishobora kumuzanira ingaruka mbi haba muri kubu canke muri kazoza kiwe nkamwereka ingwara zishobora kuba zofata amagara yiwe ingwara zifatira mu bihimba vyirondoka canke nk'umugera wa sida ivyo bigatuma byo yonona ubutunzi bwiwe canke n'ubuzima bwiwe muri kazoza kiwe ntazogira ico yimarira n'icazomarira umuryango kuko ivyo ntabimubwiye ntacu naba ndiko ndamufasha ndamwumvisha yuko mugihe byo babimugoye niko kuko yambaye umubiri ivyo dusanze tubize nk'abavyeyi kuko natwe ubwo buzima dushobora kuba twaraciye mu gwaruka ko yo koresha gakingirizo mu ntumbero yo kwikingira za ngwara na tondagura imbere y'igihe ku mpamvu z'uko noba ngomba gukiranira amagara yiwe ntahavaza kubikora ngo yongere yandura ingwara nongere nzohave ntanga yarenza 200 ngaruye ubwenge no yamuha kuko nintaya muharaza kubikora atakaguze hanyuma nzotanga ibirenze 200 kuko n'umwana wanje
mawe nawe Jacqueline ni umukuru w'umutumba kandi asanzwe ari umuremesha kiyago aho muri komine Nyanzarake avuga ko we bimworohera kuvuga naho hariho abo bigiteri soni
biranyorohera kubayagira kuko nsanzwe ndi umuremesha kiyago nkaba ndi n'umurongozi kuko amaze gutahura ibijanye n'irondoka ijanye n'amagara meza biranyorohera kuvuga kandi bakanyumviriza bo ndiko ndabibwira rero hariho bamwe bamwe bavyumva bakabitahura n'abandi mwe ngo birashaka baterisoni kuvuga ariko bigiterisoni kuvuga duca tugerageza kuza turabana tubibayagira kugira bavyumve nabo uwo mugambi bawumve neza bongere bawutahura gerageza kumwereka ko kugenda ari amakosa nkanamuhishuka nti umunsi byo bavyagushikiye ntuzureke kumbwira kugira ntume ndamujana kwa muganga kandi nkamuyagisha nk'uwo tuvukana kugira mbone ko nawe yumvise ko ari kosa ubutararonka inyigisho zikwiye biramugumira ariko nkatwe gutumaze kuronka inyigisho zikwiye turabaya agira atangorane nimwe
ku ruhande rwago ugwaruka rurazi ko abavyeyi haraho bibagora kuyaga n'abana babo ariko harabamaze gutahura bakubahuka kuvuga ivyo abandi babona kumbure nk'ibitera soni
turabyaga ariko hari ahantu usanga umuvyeyi adashobora gushika ukamengo ariko aragukingitiriza aracyo gituma nasanze umengo kuyaga n'abajene bagenzi bawe biratandukanye no kuyaga n'uvye ku muvyeyi wewe ashimikira kumanuro za kivyeyi ahandi ukamengo ntiyo hakora ko turabiyaga vyukuri naho atari bose cyangwa atari benshi mugabake bashoboka turayaga n'abavyeyi ari abavyeyi bamaze kuba bugurutse bakayaga n'abana babo bakababwira ibitari bike kubijanye n'umugera wa sida cyo kimwe n'irano ndakagira n'amagara meza
umwana n'umuvyeyi bayaze bahuza kubijanye n'ingendo bakwiye kugira bibafasha kubarinda impanuka z'ubuzima zishobora kubashikira iyo migwi yose uko ari ibiri saba ko ahubwo hogwizwa inyigisho haba mu mashure mu miryango no ku maradiyo bibaye ngombwa Nyanzarake Francine ndio kubgayo kubwijwe rya Amerika.
Cari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda unaho n'umwanya w'ikiganiro kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Bakunzi b'ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahani ikaze muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho tugaruka ku vyerekeye iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi.
Ndateka kazi na muntu
ikaze muri kino gice cya kabiri kumbere turabire hamwe n'umutumire turi kumwe honorable Martin Zabandi intambamye ishora kuba uno musi zibangamira agati akazi na muntu nyizeye mu Burundi
ikintu novuga kibangamira agati akazi na muntu mu Burundi hanene ya nuko abantu ndi barakimenya ikintu kijanye n'ubutunzi abantu ubutunzi hajya ni nacyo twitwa turaharira n'abazungu abo nyine batubwira yuko agatagaze umuntu katwaje mu Burundi nari navuze muri ya mici itatu ibijanye n'imibano n'ubutunzi iyo abantu bataciye mu ishuri ni kibazo hari ibintu byinshi basigamo mu myumvire yabo iyo abantu bari mu bukene amahera amajana atanu ashobora gutuma bicana Anisho tu wafati, timwewe mga makungu, mama mudu hata, kutuwezo kati ya kazi na munu. Ni muze tu kuicharan. Mugawa wala viti nyakuko, misha wikuwega vinshi, ichu bitara responsabilite ya abu, mubijayi nizi utunzi, kuzo kufasha maleta, ya achu. Kuko wafisa muru hara. Umuanditu wibita abu, yitukwa ndi kumana, ya randi tseneza numurundi. Kani ito vje vile miwechana, randi kati, tura avye, ama hira ya buwe muli Afrika jenda, muli vyo vya aburaja. Niyo meshi gusumba ayaje. Na harubu chwa tupo vati no mwewele ero ni muuze hivyo wibazo muwaza muuze tukigisha wa anu bacho kukona abo imbele yuko viga wa gira mashule abatuwa wakawara wa niwe nchabu genji hivyo itibali kwa ratuwa gita na kusangu bali wabyo bayemu kwa hivyo wache mwishura hivyo inu umenya hivyo inu jura kutahuru hivyo ndi nabyo tukovuga ni hivyo inu Burundi ni zingwana netuwa getura chamu yaho ibintu byo yenye no gukoresha ingovu kuri bamwe bamwe basanga barasesere ubasanga bashaka kubikoresha cyo bita la violence résiduelle ukabaho ugakura warabonye papa wapfuye warabonye ikintu bakoresha ingovu kosabyara kugumyemwo
igikene kikabingenda
ibyo basanga cyamuze kukujamwo ibyo byamuze kukujamwo mu mutwe wiwawe ibyo navyo rero hari bizogenda birahera n'uyu mugwi ukumye kwino kurekuriranira bimaze kurangira abantu bakisanzura akagenda bagiye baravuga ibyabo igenda biragabanuka bize ubuhinga mwe nije baramye
intwaro mbi nishora kuba intambamye yagasika kazi na muntu
ariko mu Burundi nibaza yuko turabye ukuntu intwaro itunganijwe nitwovuga yuko hari icyo bita system hari ama system ukuntu intwaro itunganijwe ugasanga by'ukuri nabangamye agati akazi na muntu ariko uko byubatse mu Burundi tufise ibwizwa shingiro bigoye cyane kuvuga yuko ari system umuntu wo kugita ciwe arashobora kubangamira agati akazi na muntu kugita ciwe ariko mugabo ntiba ari system umuntu
rero ugasanga arakagwika abantu
nabyo birakunda kandi ibyo rero bihari Shari
Shari kuwa la kabika wa nwari mungu tegezi Babanga miyakati ya kazi na muna
Ego alikuwa ahana hoi niho Tukuma tuwe kutulabugira wana Muraza muna baka jina wana mukabare Baka jina wana kiherera Ngo wana kana Ne watu wanga mi Mungawa wa muwaza titugiri kui Kuruhe guwego wewe wabanga miwe akapikura nguje na nkora ngwara bimbwiye wandi tufi nitubwiye ibyo bambo ibyo bakubwiye ushaka wewe ibyuzi hanyuma bagutunganiza kwa indi gihe cyane cyane ugasanga umutware bara mucafu je aracafu yarahize kubera haro bagize gupfa kantu bakira abana cyane yamusavye service ntayironke ashakira giza hose maze mujye gucacu ibintu bijeye nibihuha navyo nyene si byoroshe agacha mucafuze uwo muntu akazogenda hose ukamengo cyamaze kuba ikiro cy'umugani kandi wamwegera ukabasi bibi nibini ho bagatangara mu bari twese n'umuntu byadushikiye twebwe wayobotse umuntu akaza agasaga sihuri audience ujya mushikira nganje audience n'ishi bibazo bishye ntaze no kwakira abantu mugabo gasanga wari kurakira abandi mwewe kurashaka ko ashitse uca umwakira karabaye ugasanga umupolisi agira ibaze amategeko yiwe wewe nyene kubera washaka kubigumira mu mafuta uri mu tije gatya kanje ko mwidegembyo aragahungabanije nivyo dukunda kuba mu cyane aho kubyo bitabujije yuko ari nabandi rero nabo kandi usanga yakoresheje icyubahiro ciwe icari mu kugira
abanyagatya
gatya kabandi bantu
ariko bavuze ngo umuntu ashaka kuza gusaka atambaye umwambaro
ibyo abo bantu abo nabantu bariko barashikuza ntibya byanditse gucyo ntibyanditse gucyo cyane abahumuriza ko cyariko byanditse sinjeje ubushiranganje bw'ubutungane bwategeye iyo tegeko mugana arabikinga abibonye siko byanditse kandi kira none bavuga yuko no kugira ngende gusakaza bafite uruhusha bitse ko bafite uruhusha gumu shikiriza manza niko byanditse abarundi turi muri leta ikunda abanyagihugu niyo bayitoye niyo bayitumye kubatunganiriza nta kintu kizokoba cyari ku neza yawe mugabo reka ibikorwa muri etazi niyo cyose tubishimye turabizana tukabishyira mu mategeko yacu niko mu Faransa tubishimye tuterura byose iyo tubishimye turabizana n'ivyo rero nibikorwa inahandi ibiza bitegekanye ko nta bitegekanya bigashika babanyagihugu bonyene ne bozoza kunta akabasuye kuza gutera ugwamu ibintu wa leta nti badukoreye ibi kandi iyo tari mu mategeko biragorana cyane
ku ruhande rw'amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki amashyirahamwe aharanira ibyo kubahiriza agateka ka zina muntu yagiye aradoma ku rutoki amakosa yo kudakinyira agateka ka muntu menshi mu aya mashyirahamwe yarahagaritswe na leta kuko se gukandamiza agateka ka muntu
oya jere mitwavuga ni ukuri tugize turagenda turaraba hirya no hino turabaza henshi turaraba turabaza amategeko ajya amashyirahamwe menshi ntiyugawe kubera ashikiza ibyiyumviro sunga mbere yaramaze imyaka ingahe abishikiriza ahubwo ashikiza n'ibikomeye gusumba bike ariko urabye icyaha nini ya nyamukuru niho mvuga ndabahandura n'abandi bose bagiye kuzashinga bitandukanye n'abanyapolitiki ntibareka abanyapolitiki bakore politiki abavuga ubutumwa bavuga ubutumwa hamabuga jagata kazi na muntu kugateza imbere bagateza imbere niho uzosanga bakoze igikorwa cyiza ari mashyirahamwe rero usanga yagiye cyane cyane mu bya politiki byahavuye biboneka yuko byagiye mu byo gutembagaza ubutegetsi gutembagaza ubutegetsi ni icyaha gihanwa ku isi yose niho rero abantu ntibajya bavuga ibyo bashikirije oya haniniya usanga ari ibyo ugasanga wewe muri invocation yawe ukuntu wabitegekanije nta kintu na kimwe cyo wa president we wihaye cyakuzuje muri ta cyakuzuza guharanira ibyica kuza kumushinga amateka societe civile mu bijyana na gatatu kazi na muntu ni plaidoyer no guhanura
abatashoboye kwivuga
yego niyo yene mba ni nka bya plaidoyer ibintu leta imwari mwabigize ni imbwa nti mubigize mwabigize mu ngufu yigeje mu ngubo yaho hamagarira abantu baza gutera mu ya police oya kumbura bakubuje ati reka kugira imyaka kuzwa ko umutekano uhunga abantu icuko cyusubira inyuma ahandi hoho ariko nshaka nibutsa abantu ko bya byose byakuzwa no ko bya yari modele bashaka kutanga muri Burkina Faso eh niko byari bimeze ifuko nazo baravugisha kuba bati amashyamo yose ahagurukire rimwe ubutegetsi buhari bugende haze bushasha kuko niyo cyake byerekana itariki 13 z'ukwezi kwa gatano aho rero yo mugiye muri ibyo abahanga cyangwa kazi na muntu haba intwaro ya Egide aguma gaharanira haba intwaro ya Usmani nuko nyene ikubwi ikimuhangayikishije ciwe nuko umunyagihugu agatakiwe kubahirizwa mbwa ntaza kwiya ntaza kuraba ngo naka ngo ni naka ugasanga izina ry'umuntu rije yawe mu kanwa kawe ni si byiza n'impano nashaka ko
tukubure mu gusozera kiganiro hari imigambi irashe leta mufise dukugira ngo mu Burundi cyangwa karere cyangwa makungu bahumure bihumurizwa mu bijyanye na gatika kazi na muntu
ego ubwa mbere no gushaka kwa politiki politiki leta guverinoma y'u Burundi niteguye kwama misi yose igwanira gatika kazi na muntu no kubahiriza ikindi n'amategeko dufise duhereka ibwirizwa shingiro ikindi naco rero na Burundi byabonyeretse yuko abarundi kunywana kwabo arukuri 2015 biraboneka yuko abarundi banywanye umututsi yaba mu Nyakabiga kubera bariko baramugira abaka ko mugira nabakajya mu Kamenge bitari ko haba ha mu 2015 wundi vice versa twabonye rero yuko ivyo rero ni bijanye na no kurekuriranira ibindi bituma duhumuriza makungu yuko cyemwe ndiko ndaraba ahongeza sindi imana kubestwe twasenge imana kugira izo bindi biranya neza mugatwana yuko imbere ari heza
aho bukera sentare impuzamakungu CPI icyakira abantu bagizwe guhungabana gateka ka muntu Honorable Martine Zawani Kuchukwa.
Jeo?
Iye.
Nanarimu. Kaina nanabadi wanudu wa kwe Kuchukwa.
Iye.
Kwa utu kwa harabaze kwa hukana nabu.
Usepi na kiganza, ishwara mushiranga wichakili mwondo.
Atredo huli ya kwa nabu.
Iye.
Katwe twarabase zireye twarabase twe twarabonye intumbero yanyu abarundi bari baroyi bayoyi igihugu cye bayinjiramwo bari afise n'umutima mwiza kugira baterere mu guhasha ibyaha ku isi ariko rero turavye imikorere twe turavuga tuti turavye imikorere yanyu bagenzi bacu rika twigire
amahivuye muri ngo muhungi bihano
twari duhunga ibihano kandi bihano ivyo bihano nyene se ntare mpuza makungu ishaka guhana twe twabise mu mategeko yacu muri cha gitabo mpana vyaha ibijyanye niho nyabwoko ibyaha bihotera kiremwa muntu iyo twabise biri hake twe twabise mu bitabo byacu mpana vyaha kugira ni hazogira umurundi niwe avuga ati niwe abamuzo kwiza ngo cene niraramira ngo bukwefye ngo sepeyika ndacho no mumvunya mukuru na nyene kirimo kandi none kubona ubundi twibwe ngara twabyimije amategeko yacu kuko abashinga amateka hajya barinze batora itegeko basirike abanyagihugu batora kuko basirike igihugu cyose aya mategeko barayasizeho twe tubaca tereyo sepeyi twebwe twarahukanye mwajya kuba wa sepeyi genda muronderera handi twebwe ntiturimo
ku burundi bwakuye akarenge muri sepeyi ukaba utagakuye mu ishyirahamwe mpuzamakungu ni aho onyi yosaba ko sepeyi cyakira abantu n'ibikunda
ariko murabona muri kino gihe uri kwasoma amategeko y'i Roma bavuga yuko utari umunywanyi wa sepeyi akanama kajeje umutekano kugira gafite uburenganzira bwo kutanga amategeko yuko abamuka muri icyo gihugu bakurikirana na sepeyi tuba turabukwindubiye rero no kuri bigenda bitera imbere mu gihugu nitwibaza izo no bivuga 90% yuko ahukana makazi afata ingingo yuko mu Burundi tudakurikirana na sepeyi hari byo bakoze bajya bajije cyaje gutangaje cyane kandi bana tubabaza kuko ko nabantu bicagwe kuriya tubona yuko baza gufata ingingo ugacuba ko ngacu yibika ukayisohora inyuma ubona ko jeyo ndiko ndabisona kwa bati aba barundi ntibazovamwo wabara ati eh tutabaravuyemo tiye karabaye yadufunda fundika ibindi bintu anacho tubana na opinion arayize ntuze yashira mu muze ba yari muri ya komisi yo gere gutse twibona uko bigenda muri iyo nzira rero nk'umuri yo gusura gufunda fundika ibindi ariko twebwe amategeko mpuza makunku ntabivuga twaravavanuye umuruna zabakoze ibyaha bikagaragara zuhanwa n'amategeko y'i Burundi nitwibaza yuko aza guhanwa na sepeyi
urakoze ndeka ndagushimiye nibutsa honorable Martine z'abandi ko umushikiranganje ajijwe bidagateka kazi na muntu nibana n'iterambere bidakumira wakoze no kwitaba kintu kyago cyo turabira hamwe agateka kazi na muntu
murakoze cyane kudutubira kugira tuvugane ibyo agateka kazi na muntu tumenyesha abantu n'abarundi kazi yuko sigikwa ca leta gusa n'igikorwa ca bose kandi amenyesha makuru mu suruhara rukomeye cyane
urakoze reka nshimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiganiro Mwani ke mubanyi no mubyanyu na uta
Kwa Nyaburunga
Chari kila meshejwe na chelome ni yonzima
Kwa Nyaburunga ni misi yose kwa gatanda tuno kuimana Isaa chumi nazibili ni minota chumi ni itanu Zo kumugoroba
Kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwe ya Amerika
banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibigano byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
Nchuti mwese mu kunda radio hejwe ya Amerika ibiganiro twateguriye mu kakanya bigaruka ngaha turashimiye engineer ya dufashije mu ngabwizuma hamwe na Fatuma Clara ya dufashije kwigiranya ibiganiro twabateguriye turabashimiye namwe nchuti mwese kandi mwadutiza amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro ya radio hejwe ya Amerika turabifurije mwese amahoro n'umugoroba mwiza